kumva ni radio ijwi ya Amerika. Radijwi di Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Isanga. Ku munsi wa gatatu tuganira ku byerekeye amagara y'abantu. Mu karere k'ibiyaga binini hariko haribonekeza indwara, hari nayo ikiza cyerekana ibihara biva ku nkende, icyo bita mu Kinyarwanda ubushita bw'inkende cyangwa mu Cyongereza monkey pox. Abatabira ke rero barafise amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ndwara ikarira cyane uruhu kandi yandukira itarakwiragira mu kibano. Mu kiganiro muri sanga muri aka kanya rero turaganira n'umuganga yanonose iyo ndwara adufashe kumenya byinshi kuri yo. Ikaze neza mwese rero kuri Facebook yacu murashobora gutanga nimero zanyu tukabahamagara mugaterera. Adresse ni radio yacu VOA. Adresse ya Facebook ni radio yacu VOA.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ibyo bya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagaragara bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Radijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu karere k'ibiyaga binini rero hariko haribonekeza ikiza c'indwara iva ku nkende canke iyo bita ubushita bw'inkende canke monkey pox mu Cyongereza. Rero abatari bake barafise amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ndwara ikarira cyane urukoba uruhu kandi yandukira. Mu kiganiro rero muri Isanga muri aka kanya twatumiye muganga Berkimanse Ntiwayo akorera mu mavuriro ya leta n'ayabigenga mu gisagara cha Bujumbura, akabaza kudufasha kumenya byinshi kuri iyi ndwara. Muganga Berkimanse, ikaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Ego murakoze cyane kumikaze no kuntumira muri kino kiganiro.
Murakoze cyane namwe gufata kanya ko kugerageza gufasha abanyagihugu kugerageza kwirinda no kumenya byinshi kuri indwara. Muganga, mbere ko dutangura reka kumbure twumve amakuru yo muri iminsi nyine twagiye turumva kubijanye n'iyi ndwara mu gihugu cy'u Rwanda no mu gihugu cy'u Burundi. Duhere mu Rwanda aho iki kiza bita cy'ubushita bw'inkende kimaze iminsi cyadutse muri icyo gihugu. Abanyagihugu bakora ubucuruzi njabukambibe mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba batewe impungenge n'uko atangingo zirashigwaho zo kwirinda iki kiza. Mugenzi wacu Gloria Twishimira araduhiye inkuru tuje tugaruka.
Kuri uwo gatandatu nibwo ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC cyatangaje ko hadutse icyo cyorezo. Iki kigo cyavuze ko abantu babiri cyagaragayeho bari bamaze iminsi bakorera ingendo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye OMS rivuga ko abantu 29 bamaze kwandura iyo ndwara muri Congo kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize. Abagera ku 100,000 bamaze kwicwa n'iyo ndwara dukurikije imibare itangwa na OMS. Ku mpaka wa Congo n'u Rwanda mu karere ka Rubavu ahazwi nko kuri Petite Barriere, urujya n'uruza rurakomeje nk'ibisanzwe kuri uyu wa mbere. Bagera mu masaha ya saa tatu za mu gitondo nasanze nta ngamba zijyanye no kwirinda iki cyorezo zirakurikizwa nko gukaraba intoki n'izindi.
Ingoma se ko bapfa buri munsi wamenye ibicaribi
abaturage bakorera imirimo itandukanye irimo ibicuruzi ubwikorezi n'indi n'amakuru bafite kuri iki cyorezo
ntagare neza ikintu nzi cyabaye muri Kongo n'ibyo niyo nzi icyo cyakurikiyemo kafungira na nako mbese
ntacyo nari nkeretse Ebola na govise nabi
ashoboka nyine nimba ari icyorezo kikaba gihari urumva tujyaho buri munsi twagitahana tutanabizi ahubwo nyine nk'ababimenye babasha kuba babizi babikangurira buri wese akabimenya
nubwo bigaragara ko nta makuru abaturage bafite kuri iki cyorezo bifuza ko bagirwa inama mu buryo bwo kwitwara nk'abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka
tugire ingamba bagire n'inama baduhe n'ingamba zo kugirute zo kukirinda
hari icyo basaba nyuma yo kumenya aya makuru
ibyo ngibyo njye ntabwo nabimenya koko ndi umuturage bisanzwe igihe barashyiriraho izindi ngamba nanjye ndubahiriza ingamba nk'uko bazisize mu gushaka ingamba nyine bakazifata niba twajya dukaraba imiti cyangwa nk'uko twabayeho muri covid nyine dukaraba imiti twambara ubupfukamunwa bakareba ingamba twakurikiza zatuma tukirinda
kuri iki kibazo Ijwi rya Amerika yavuganye n'umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi muganga Tuganeze Oreste avuga ko kugeza ubu ku mipaka yombi ihuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu hari gupimwa ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu yaba yanduye indwara nk'umuriro n'ibindi
uko ku mipaka yacu buriya dushaka dufite serivisi z'ubuvuzi aho dupima tukareba niba hari n'ibindi bimenyetso by'ibanze by'abafite umuriro ufite iyo ndwara rero ku mipaka yombi ibyo birimo birakorwa
gusa uyu muyobozi avuga ko hari mu nzego z'ubuvuzi bakiri guhabwa amahugurwa kugira ngo bazafashe abaturage kwirinda
kizakurikiraho ni uko tugiye no gufatanya n'abajyanama b'ubuzima nabo bahabwa amakuru y'ibanze y'ibyo bakora n'uburyo bamenya umuntu ufite ibimenyetso kuburyo bamugeza kwa muganga ku bitaro no mu bigo nderabuzima ntabwo abaganga bahuguwe barimo banahabwa n'amahugurwa anyuranye kugira ngo bamenye igihe bakeka kuko baba bafite ikibazo icyo bakora
umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi asaba abaturage cyane cyane abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kwirinda mu buryo bwose bushoboka kuko hari amahirwe menshi yo kuba abaturage bakanduzanya iki cyorezo
ibikorwa remezo bifasha abantu gukaraba intoki aho biri hose kuko turabifite henshi mu karere bikoreshwe umuntu wese ntakabibone ngo yumve ko hari umurimbo ahubwo ajye abikoresha kuko umuntu wasuhuje undi umuntu ugiye gusuhuza undi umuntu umaze gufata ku myambaro ye umuntu ugiye mu modoka burya na abafite imyanda yagiye mu kiganza cye ni byiza ko abantu bakoresha ibikorwa remezo kuko iyo bidakoreshejwe nibwo abantu bageraho bagatekereza ko ntacyo bimaze bigatangira kwangirika
abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyandura binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye abafite ibyago byinshi byo kuyandura barimo abakora uburaya abaryamana bahuje ibitsina abakora kwa muganga n'abakora ingendo mu duce twagaragayemo iyi ndwara guhera mu mwaka w'2022 hirya no hino ku isi hamaze kugaragara abantu barenga 100,000 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende mu Rwanda wa Afurika niho hamaze kugaragaramo abarwayi benshi by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS Gloria Tuyishime Ijwi rya Amerika mu karere ka Rubavu
rakoze cyane Gloria Tuyishime dushikirije iyo nkuru ubu tukaba twumva yuko mu Rwanda buhazwe ko hagwaye abantu babiri reka rero tuje no mu Burundi naho nyene hibonekeza ico kiza c'ingwara y'ibihara by'inkende Dr. Lidwine Baradahana umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida yavuze ko byagaragajwe n'ibipimo byakozwe ku bagwayi batatu tubigenekereza ya 20 mu kakaro uyu mwaka mu kigo INSP akasaba abarundi n'abanyamahanga bari mu Burundi kwitwararika isuku cyane kugira ngo birinde indwara reka naho nyene mu Burundi twumve inkuru kuri iki kibazo
abo bantu batatu bamaze kumenyekana ko banduye ikiza cy'indwara ya karanda hayitwa ibihara by'inkende babiri nabo mu gisagara cha Bujumbura undi ni uwo mu ntara y'ubuvuzi ya Isare mu ntara ya Bujumbura benshi bazi nka Bujumbura Rirare umwe yari yavuye ku bitaro by'umwami Karede mu Kamenge uwa kabiri ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge uwa gatatu nawe yari yavuye mu Itenga aho yivuza ataha umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr. Lidwine Baradahana amenyesha ko amagara yabo no yifashe neza kandi ko nababana hafi nabo bariko barakurikiranwa mu gusuzuma ko nabo batoba baranduye igishu z'ibipimo by'emeriyo ndwara mu Burundi byakorewe mu kigo INSP ku bufatanye bw'umugwi w'abaganga b'abahinga mu kigo kijejwe kugwanya indwara z'ibiza hamwe n'abahinga mu gupima indwara z'imigera nabo muri OMS igisata gikurikirana ibijanye n'indwara n'amagara y'abantu ku isi umushikiranganje Redwine Baradahana ashikiriza kwiyondwara ifata abantu n'ibikoko kandi ko ifise ibimenyetso byihariye
ubushuhe bw'umurengera kumeneka umutwe kubabara mu muhogo gucika intege amasumbi kubabara mu mitsi n'uruherehere ku mubiri rumeneka mu amazi iyo umuntu yasinzikajwe n'icyo kiza ashobora kugira ingorane mu bihimba by'ihemero mu maso mu nda mbere no mu bwonko
avuga ko iyo ndwara yandukira cyane kandi kica mu gihe umuntu atavuwe hakiri kare muri iryo tangazo yashikirije ko yandukira biciye mu nzira zitandukanye
gukorakorana ko mu buryo ubwo ari bwo bwose n'uwanduye canke gukora ahantu yakoze canke ku bikoresho nk'ibyambarwa ibisaswa ibikoresho byo mu nzu n'ibindi byandujwe n'umuntu canke igikoko gifise ako karanda guhemeranira ko canke gukororanira ko
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kwitwararika isuku ku bari mu gihugu bose kiri mu bifasha kwirinda kwandura
ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buhamagariye abarundi bose n'abanyamahanga baba mu Burundi kwitwararika ingingo zo kwikingira zikurikira gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka kwirinda gukora ku muntu afite ibimenyetso bisa n'ibyo vyo ndwara ya karanda ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje ko ingingo zose zamaze gufatwa kugira ngo buhangane n'ako karanda
muri iryo tangazo nyene muganga Redwine baradahana umushikiranganje w'amagara y'abantu asaba abantu bose kuwo kwibona ko ikimenyetso kimwe mu byashikirijwe yogerukira ku ivuriro rimwegereye naho biri uko abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bafise ubwoba kuko kwirinda muri kino gihe bigoye cyane nk'uko babivuga kuko badafise amazi akwiye hamwe na hamwe bakanayabura
ivyoroshe kugira isuku karaba ubunye n'amazi ntanayahanaya hari amazi aracika ruga ku bwinshi usigaye kuna amazi gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba byoroshe
kasi gukina abarundi basigaye babahemba no gukina amazi ashobora kumara hafi mu makarate yose n'amakarate atahora abura amazi abashobora kumara iyinga amayinga abiri atanima rikoroka mu marobine
ikindi bavuga ni ikibazo cy'abantu benshi bagenda mu mabarabara kubera ikintu ry'uburyo bwo kwiyunguruza bakabona ko kwirinda bikigoye basaba leta gutorera umuti ibyo bibazo mu kurinda bene gihugu
bagiye kwiyunguruza ntibinoroshe ntibyoroshe aho bashaka kuba baragiraniye contact nabo bandi ni kuvuga ko ubunye benshi bagenda n'amaguru ni kuvuga ko baca hose abahura bose mu nzira baranabaramutsa bazanye bakaramukanya umva n'abahura bose mu rugendo baranduza byose
rero singira uwo murwayi ngene yokwirukanga kwa muganga naho hogira aho bavuga ati turiketse wafashwe ngene yoca kwa muganga ngene bamushikanayo ikibazo ni ukuri gihambaye ikibazo gihambaye abadutwara kuri guhagurukira bagashyira ineza y'abantu n'abantu bo bato bato imbere
iyo ndwara yari yaratanguye kwikekwa ku mutumba Nyakimonyi muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi aho ku igenekerezo rya 9 ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 hapfuye umwana w'umwe Geme w'imyaka 9 yavuzwe ko yishwe n'indwara itaramenyekana nk'uko byamenyeshejwe na Venera Nyambikiye arongoye intara y'ubuvuzi ya Bururi uwo mwana yari yashikanywe mu bitaro ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 afise ibiherehere byinshi ku mubiri afise ubushuhe bwinshi n'inkorora mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ryo kwa 18 ukwezi kw'indwi uyu mwaka Redwine baradahana yamenyesheje ku bipimo yerekanye ko uwo mwana wo mu Mugamba atishwe n'indwara y'ibihara by'inkende Serive Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
arakoze cyane Serive Ndayishimiye nawe nyene kuri inkuru atushikirije tugaruke rero ku mutumire wacu akaba ari muganga Berkimas Nihebuwayo mu gihugu c'u Burundi muganga twongiye kugushimira gufata akanya kuganira natwe
Ego
izinkuru mwumvise haba mu Rwanda mu Burundi eka no mu karere ka hafi ya Kongo aho iyi ndwara izwi cyane twumvise yuko ari nkanka dukwiye kubifata nkankama kuko amakuru yerekeye iyi ndwara arakeneye kumenyekana cyane cyane ko twumvise ko hari n'abataranayimenya muri utwo turere twa Kongo twa hafi ya Kongo aho iri ko iribonekeza cyane mbere no kuva mu mwaka uheze turumva kumva yuko hamaze gupfa abantu 1,100 barenga. Mbega muganga, iyi ngwara ibyo tumaze kumenya kuri yo bijanye n'inge niteye, ni ngwara imeze gute muri rusange?
Ingwara ya karanda kibihara ipfa ku nkende ni ingwara itwegwa n'umugera nkuko mwabivuze monkeypox mu Cyongereza, akaba ari ingwara yandukira cyane yandukira biciye mu gukorana ko umuntu agukoze ku rwaye cyangwa urwaye agukoze ko cyangwa ugakora ku bikoresho yakoze ko cyangwa bikava ku gikoko cyanduye nk'uko mwamaze kubyumva babishikirije umushikiranganji w'amagara y'abantu, cyangwa gukora haba gukora ku bisebe cyangwa ku maraso y'umurwayi wabyo. Ibyo bigasigura ko abashakashatsi batubwira ko kugira ngo indwara itangure kuba mu bantu bishoboka ko ari ibikoko bya mbere byayanduye hanyuma biyanduza abantu, nk'inkende cyangwa ibikoko nk'imbwa zibana n'abantu n'ibindi. Hari kandi turabye nko ngaha muri Congo hariho abantu bakunda kwihereza ibikoko byo mu ishyamba bishobora kuba byaranduye bari inyama zazo bagashobora kwandura kandi iyo migera.
None ka muganga, bimwe mu bintu iri ndwara abantu bashobora kuyitiranya nayo byoba ari nk'ibihe? Kuko mwebwe mwanonosoye indwara z'uruhu, indwara z'urukoba, murabona indwara nyinshi cyane, zimwe mu ndwara bashobora kugira ngo nizitiranya ni nk'izi, kugira ngo abantu bamenye ati ibi bimeze uku, ijya yindi imeze kuriya.
Bwa mbere hariho indwara n'ubundi yitwa indwara y'ibihara yari isanzwe izwi mu Gifaransa izwi nka varisere, iterwa n'umugera witwa varisere doter. Iyo nayo nyene umuntu arama uruherehere isanzwe imenye ifata cyane abana bakiri bato, akama uruherehere ku mubiri hanyuma bigafata akanya, ariko uwe kenshi n'ahashuha ntashuha cyane. Ariko kuri indwara y'ibihara by'inkende umuntu arama uruhere cyane kandi bikamufata umwanya mutonya, ibyo bihara kandi bikaza bitangura ari bito bito hanyuma bikaduga hamba bikaba binini bikavamo amazi hanyuma bikavamo amashira. Ariko kandi tukamenyesha ko ibi bihara by'inkende kenshi birajana n'amasumbi, amasumbi azimba ahantu izosi mu kwaha n'ahandi ku mubiri, hanyuma bikabikomeka n'uko umuntu agira ubushuhe burenze cyane buduga nko ku bipimo bigera kuri 40, hama umuntu kandi akagira umunaniro urenze akumva umenye ararushe cyane, akagira ububabare ku mubiri, akagira n'ibindi. Ariko indwara y'ibihara bisanzwe ni biherehere byama ku mubiri hanyuma bimaze iminsi bikagenda. Hariho n'izindi ndwara zishobora kugira ibihere bisa nabyo mugabo bidafata umwanya nk'uyu, ushobora kuvuga nk'indwara za zona zifata uruhande rumwe, ushobora kuvuga nk'indwara zindi zandukira nazo nyene indwara z'urukoshi, ariko ziratandukanye cyane n'indwara y'ibihere by'inkende. Ibihano by'inkende ego biratandukanye cyane.
Birumvikana ko inye umuntu asa n'umenaguritse cyane mu mubiri, ubushuhe ni bwinshi kurusha ibihara bisanzwe, ni bimwe mu bimenyetso muca mubona iyo mu mwakiriye. Ego none twumvise yuko hariko harafatwa ingingo zimwe zimwe kugira ngo cyane cyane ku rwego rwa leta nka mwebwe mukorana nabo murazibona, zimwe mu ngingo mubona ziriko zirafatwa kandi zikwiye kongerezwa no gushimika ko ni nk'izihe mu rwego rw'ubuvuzi kugira ngo bishobore gufasha? Ni nk'izihe
mu ngingo ziriko zirafatwa ahanini hari ingingo zerekeye abagwaye ubwa mbere ubwabo kuko nibo batuma abandi bandura ubusanzwe ugwaye yategerezwa gushaja ahantu ari kwa wenyene cyo tuvuga mu gifaransa izorema hama akavurwa agakurikiranwa uwo akava mu bandi bantu niyo ngingo ya mbere ifatwa mu mavuriro atandukanye biteguye kubakira abagwayi kugira ngo bace babafasha bave mu bandi bareke kubandanya banduza abandi hanyuma aho ni ku mugwayi kubasigaye nabo bararondera babanye abo babana mu nzu kuko nibo baba baryamye bashobora kwandura kurusha abandi ababana n'umuntu agwaye cyangwa igikoko kigwaye akaba ari bakurikiranirwa hagufi igihe cyose hafi y'indwi nka zibiri kugira ngo ibimenyetso bibabonetse ko nabo nyine babafasha hakiri kare ntibanduze abandi ikindi naco ni ku bantu muri rusange ingingo zifatwa kugira isuku gukaraba umwanya muremure kureka kuramukanya kumesuri byambagwa nk'abantu bava bakora kwa muganga kwambara udupfukamunwa kwambara impuzu zibakingira kugira ngo hageze kubataha bazikure bazisige ngaho batahe bambaye izo baje bavuyemo muhira ahanini nibiraba umugwaye nibiraba abantu babana n'umugwaye nibirabana n'abantu muri rusange nubwo ingingo zimwe zimwe zitoroshe nko kuba mu mabisi kudakorana ko biragorana ariko kandi birashoboka kuko indwara nubwo yandukira cyane umuntu ayandura yagiye yakoranye ko umwanya utari mutonya n'umugwaye aba afise indwara
muganga birumvikana ko uruhara rurahari cyane ku bagwayi cyane n'abatarandukizwa biragoye kwirinda abantu mu kibano biragoye kwirinda abantu cyane cyane nk'ubu muri iyi minsi mwumvise aho abantu bategera amabisi ugasanga ni benshi cyane bari hamwe biragoye cyane none mbega kugira ngo umenye yuko umuntu ashobora kuba yigwaye hari ibindi bimenyetso bishobora kuba byaratangwe imbere y'ibihere bijya ku ruhu rw'umuntu kumbure ibicurane ugukorora hari ibindi bimenyetso umuntu yatangura kwirinda atangiye kubona umuntu asa n'ubifise kugira ngo avuge ati reka nirigweyo ashobora kuba bifise canke ibihere biza buno nyine y'umuntu agwaye
iyo umuntu agwaye mu bisanzwe haraho agatangura kugira ubushuhe cyane cyane hanyuma akagira wa munaniro nariko ndavuga ubushuhe kumeneka umutwe kugira ububabare mu nyama kugira ububabare mu ngingo kunanirwa cyangwa akabona ya masumbi nariko ndavuga ibihe bikajya kuboneka nk'inyuma y'iminsi itatu cyangwa irenga gatonya byatangiye kugira umuriro imbere icyo gihe rero abantu ibiherere ntibiba biraboneka ku mubiri mugabo umuntu atanguye kugira umuriro mu bisanzwe yategerezwa kwihutira kujya kwa muganga bakamupima basanze afise umucanwa tuzi ko kugira umuriro mwinshi hariho izindi ndwara hariho za malariya n'iki na zo nyine ziri mu ndwara zica icyo bituma duhamagarira bene gihugu kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo baherondere ibyo bindi bimenyetso bihaza bitutuma twibaza ko umurwayi uba afite iyo ndwara cyangwa tugakuramo n'izo zindi ndwara tuzi ko ziri mu zica nk'iza malariya umuntu ashije cyane gushika ku rugero rwa 40 abashobora kugira n'ibindi bibazo mu mubiri byiza kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo umufashe hakiri kare hariho n'ibindi bimenyetso biza haba ari kubavuga inkorora n'ibyo kubabara mu mihogo cyangwa gukorora kuko no mu mihogo birashobora kujyayo cyangwa akabona ibihere biza mu biganza cyangwa mu birenge ibyo ni ibimenyetso bituma dushobora kwibaza ko umurwayi ariko aragira iyo ndwara y'ibihere by'ingenzi
ama turavye muganga kubijanye n'imico kama y'abantu hagati yabo twarabonye ingwara zitandukanye za COVID amaso yimbwa zatumye abantu bamenyera kudakorana ko iyo bahuye mbega uwo muco uracabandanya muri iki gihe izi ngwara ziriko ziravugwa canke navyo nyene ni ibintu bikwiye gukangurirwa abantu kugira ngo bamenye bati gukorana ko muri iki gihe ni mu bihagarike canke ikintu abantu bakwiye guhagurukira koko bakagihagarika
ego nibaza ko ubwo turiko turavyitegereza mu gihe ca COVID nico abantu bari bamenyeye abandi baramenyerezwa kudakorana ko mu kuramukanya mu kwirinda gufata umwanya hagati n'uwundi bari bamenyeye ariko iyi minsi kiza c'indwara ca corona gitari kikivugwa abantu bari bisubiriye muri bya bindi bahoramwo uwo muco wari wibagiwe nico gituma ubushikiranganji buriko burashiramwo inguvu hamwe n'abajejwe intwaro kugira ngo abantu basubire bibutswe ko gukorana ko kuramukanya biri mu bituma bishobora kuba kwegera kwandura cane no gukwiragiza cane iyi ngwara y'umugera y'ibihara by'inkende.
Murakoze cyane muganga, turaza kugaruka tuvuge byinshi ku bijyanye kumbure n'imiti iriko irakoreshwa. Reka dufata akanya tuje ku mirongo ya telefone abanyonyi b'ijwi rya Amerika nabo nyine bifuza kubaza ibibazo gushikiriza ibyiyumviro. Reka ntangurire kuri Serero mu Rwanda. Amahoro neza.
Amahoro cyane. Mmeze mute Oriane?
Turaho, turashima Imana. Namwe?
Natwe tumeze neza, turashima Imana.
Ikibazo cyangwa icyumviro?
Ndabashimira cyane. Mbere na mbere ndabashimira kuri iyo insanganyamatsiko mwatuzaniye kuri uyu munsi ijyanye n'amagara ya muntu. Nyine mutubwira kuri ibyo bijyanye n'ubwo bushita bw'inkende, kandi ndashimira n'uwo mutumirwa mwatuzaniye ku byo amaze kutubwira nabyumvise. Ariko nagira ngo mbanze mbaze umutumirwa izina kuvuga ngo ubushita bw'inkende rikomoka hehe, byavuye kuki? Mwakunze kwigarukaho kenshi nyine ko ari Ikinyarwanda, ariko wenda no mu Kirundi sindi uko byayemeze, ariko agenekereje mu byakomotse kuki? Ese ubwo bushita bw'inkende ni irihe tandukaniro rifite ugereranyije na COVID? Kuko COVID hari amabwiriza yari ahari yatangwaga na Minisiteri y'Ubuzima, ntibyaba bitandukanira he na COVID mu buryo bwo kuyirinda? Nihe bitandukanira, nihe bihurira? Ikindi kibazo cya gatatu ngira ngo nsobanuze, ese umuntu icyo cyorezo cyangwa se iyo ndwara imwica ku kihe kigero byagenze gute? Yananiwe kwivuza, umuntu yivuje kwivuza yivuje bigeze ku kihe kigero? Cyangwa se iyo ndwara nihe yatangiriye ku isi? Niyo yatangiriye ku isi kugira ngo abashe kubona yuko yaba ari indwara irandura cyane, byakomotse ku kintu byatangiye bitwaye ibihe n'iki? Murakoze cyane,
turagushimiye Serero. Ego kumbure muganga, ni ibibazo nka bibiri Serera ye avuze, cyane cyane ko impamvu twumva yuko yavuye ku nkende, hama udufasha no kumva kumbure ibitandukaniro biri hagati cyane cyane hagati y'indwara na COVID.
Ego murakoze. Mwisanzwe iyi ndwara igituma bayise ibihara by'inkende, hari hasanzwe hariho ibihara byafata abantu kuva kera, ariko bisa n'ibyaranduranwa n'imitsi mu myaka ya 1980. Hama iyi ndwara yafashe iri zina kubera ko mu myaka y'1958 barapimye inkende zitari nke basanga zirafite iyi ndwara y'ibihara, baca baraheza bayita indwara y'ibihara by'inkende. Hama iki gihe ni ukuvuga yuko mu bikoko bindi bishobora gutuma twandura ibihara uretse y'inkende ariho yavuye kubera ariho batanguye kwitora mu nkende, ni uko umuntu aba abana n'ibyo bikoko canke kuko n'inkende zashobora kwanduza imbwa bibana hamba tugahiza izonga canke zigende zikanduza abantu mu bundi buryo.
Ego ama COVID cyane cyane ko twumva ifata mu mahaha canke mu bihimba byo guhemeramwo iyo yo yo bisa niyo canke yo ni ku ruhu gusa.
Ego COVID nizo yarafatira mu bihimba byihemero mu ma mu mahaha mu bihaha ariko no ku rukuba naho nyene yarahafatira hanyuma iyi nayo nizo ibimenyetso bigaragara cyane ni ibizo ku rukoba kwama uruherehere ariko kandi iyo umuntu ariko arasinzikara iyo ariko arasinzikara cyane turabona ko mbere yasinzikaye nayo mahaha ashobora gushikirwa agafatwa hanyuma iyi ndwara ntifata gusa mu rukoba hajemo umuriro no kuvuga yuko n'umubiri wose uba washikiriwe hama hakajamo yativuje hakiri kare turabona yuko ashobora gushikirwa no mu mutwe y'imigera umugera w'indwara w'ibihara by'inkende urashobora kugenda yatavuka guhirana mu mubiri ukaja mu maraso ukaja mu mutwe ukaja mu mahaha n'ahandi ku mubiri navuga ingene tuyirinda nako nico kimwe no kwirinda COVID gukaraba kureka gukora nako kwambara udupfukamunwa kureka gukora ku aho umuntu arwaye yakoze canke ibyo yambaye ibyo yajyanyemo n'ibiki ni ukuvuga ingamba zo kwirinda ni nka zimwe co kimwe nizo kuri COVID.
Reka kumbure muganga duhinduke tuvuge gato ku bijanye n'ingene ingwara iri kiravugwa ubu muri iki gihe muri ko mukoresha iyihe miti cyangwa muri ko muvura abagwayi gute iyo babituye.
Ego iyo abagwayi batwituye nibyo hariho ibimenyetso bigaragara ari nabyo ahanini dukorera ko kuko gushika ubu nta muti kanoni uraboneka uvuga uti uyu ni ukuvura ibihara mugabo ibimenyetso aba afise nimba afise ubushuhe turamuha umuti w'ubushuhe harimo gushuha akareka gushuha nimba afise ububabare turamuha umuti w'ububabare akareka kubabara ariko kandi cyane cyane ku rukoba iyo ibyo biherezanye bikameneka bikagira turabavura ku rukoba dukoresheje imiti isanzwe hari yo kuboza koza igiguma hanyuma hariho n'imiti kandi yo kubasiga tubashyiraho ubundi bwo ni uko hariho urucanco abarwayi urucanco rwo gukinga rusa n'urwahagaze rwahora rukinga ibiharago na bivuze rwahagaritswe muri imyaka ya 80 ubwo rucanco barashobora kurutanga rugahabwa abantu bashobora kubakingira canke n'uwagwaye amaze iminsi yakize nk'inyuma y'indwi zibiri hanyuma akamuha urwa rucanco rugashobora kumufasha rugafasha n'abandi bari muri kominote.
Ego twakira undi munyoni w'ishuri ry'Amerika Frederic Salpongo. Frederic uratwumva amahoro neza?
Muraho muraho.
Ego
nkuko mubivuze ni Frederic Salpongo Iburega hano mu karere ka Rundo mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Burega. By'ukuri ngende kuri poste mwaduhaye mwatangiye mubaza uti se icyo cyorezo cyangwa se iyo ndwara hari amakuru umwe amuyifiteho by'ukuri amakuru tuyifiteho twarabibonye ko cyane nk'abantu ba kuri za social media ni indwara iteye ubwoba pe iteye ubwoba abantu barayireba ukabona barahabutse ariko ntekereza ko twabonye ko amwe mu mabwiriza yo kugira ngo umuntu ayirinde nk'uko abahanga bakomeza babigarukaho ari ukugira isuku koga kenshi no kwirinda kontagite n'abandi bantu ntekereza ko ubwo abantu benshi twahanganye na COVID tukayitsinda ntekereza ko niriya Imana nibidufashamo tuzayitsinda gusa n'icyorezo ubona ko giteye inkeke gusa ntabwo byoroshye abahanga mu by'ubuzima no kutuba hafi ariko ntekereza neza ko iyi ndwara nk'ibiri Amerika mwagize neza kutuzanira abaganga bakadusobanurira abahanga ni ukuri iteye inkeke kandi abantu dukomeze turusheho kwirinda kuko
iyi ndwara ni ubushita bw'inkende ntabwo byoroshye ariko turabizi ko tuzayitsinda.
Ego ni byiza cyane, ni byiza kwizera kandi ego
ego murakoze namwe. Ni Frederic Sarupongi ubuga mu karere ka Rulindo, umukunzi w'ibi rya Amerika.
Turagushimye cyane,
murakoze.
Nibyo koko muganga, indwara irateye ubwoba abenshi, cyane cyane abamaze kubona amafoto yayo ku mbuga zitandukanye, irateye ubwoba. None muganga, tumvise mu byo tubwiye ko bisa naho atamuti wayo hari, ubuvuzi bwayo buhari, ubu ni gupfupfa haza imiti yo ku ruhu, ku rukoba, nta muti uraboneka wo kwica umugera nyawo wo kunywa batanga canke urahari.
Ego nta muti nuvuga uhari utangwa kwica umugera, hari iri kwiragerageza, hari nk'umuti witwa tecovivimate, ariko uyu muti nko ngaha muri aka karere no ngaha mu Burundi nturaboneka n'umuti uri mu igeragezwa. Ubundi ariko ni indwara mu isanzwe muri rusange, nubwo ari kiza abantu twavuga ko iri ku rugero runiniya ku buryo haboneka abantu benshi cyane bayirwaye, ariko kandi n'indwara inyuma y'indwi zibiri ibimenyetso byonyine ubwabyo bishobora kwiheza umuntu agakira kandi ata kibazo agize. Ariko hariho abantu bashobora kugira ibimenyetso bikomeye, twavuze abashobora kugira ibibazo byo guhema, bashobora gutakaza ubwenge, hari barashobora kugira n'ibibazo byo ku amaso, kurwara amaso hakajamo uyu mugera, bakashobora no guhuma. Ariko arabaza ikibazo ati umuntu ativuje hakiri kare bigenda gute, mbere no gupfa bagashobora gupfa. Abashobora gupfa mu bihugu bimaze kugaragaramo cyane ku ijana bari hagati ya batatu na batandatu ku ijana bashobora kwicwa n'uwo mugera. Ariko abaduca dusanga bari muri ba bandi nk'abana cyane cyane n'ibikarira cyane, bashobora kugira indwara yabakariye rwose cyane abasanganwe ibindi bibazo by'uburwayi nka za kanseri cyane izindi ndwara zituma ubwirinzi bw'umubiri bugabanuka cyane ku rugero rwo hejuru.
Egore katwakire ubundi ni Rix. Rix umunywanyi w'ibyo bya Amerika muri Kenya. Amahoro neza.
Amahoro.
Uratwumva dozi ijwi, Rix, tukumve ikibazo cyangwa icyumviro.
Ndabumva amahese kabazo. Ku bijyanye n'iby'umuganga nasiguye ahantu hatomokewe neza ukuntu bayise ko ari indwara ipfa ku nkende, kandi tuzi yuko kenshi inkende zibana n'abantu mukabo. Twashaka kumenya neza impamvu icyo cyabaye, kontakiteri yoba yahabaye hagati y'umuntu n'icyo gikoko kugira ngo iyo ndwara ishobore kwitwa uko. Amatumenye n'ukuntu umuntu nimba yo bafashwe niyo ndwara ishobora kumuhitana mu kingo kingana iki.
Birumvikana, ariko twari twumvise kare yuko ubushakashatsi muganga yatubwiye yuko bwerekanye yuko ari inkende nyinshi zari ziri bugwaye bwa mbere. Muganga, kumbure wokongera ko ibyo wari watubwiye kare babyumve, ubwo bushakashatsi bwakozwe mu myaka yahera, hanyuma utubwire ku bijyanye n'ikiringo bigifata kugira ngo kumbure umuntu yitabe Imana byamaze gukomera cyane.
Ego nanavuze ko mu myaka igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itanu n'umunani niho kuko burya n'amagara y'ibikoko arakurikiranwa, hari inkende nyinshi zagwaye, hanyuma baragenda barazipima baca baratora uyu mugera w'ibihara by'inkende. Niho havuye iryo zina ry'uko baciye bawitirira izo nkende basanze zigwaye ibyo bihara. Hanyuma kubera inkende dushobora kuvana, turazi ko hariho n'izindi ndwara nka gripazere zabaye zishobora gutuma indwara ziva mu bikoko hanyuma zigafata
ariko ndasigura ko bivana n'ingene umugwayi wenyene ubwiwe aba abameze abahagaze nka malaria twazi ko ushobora kuyirwara mugabo twese si bose icayica mugabo twazi ko ari abantu iyo bateze kwivuza baheza iheza ikabica iyi ndwara rero hariho abagwayi umugwayi ashobora kuyirwara akayimarana ibimenyetso indwi zibiri zose hanyuma agaheza iyo ndwara ikikiza iyo nyene ubwayo atanu muti atari ikindi kintu yafashe ariko hariho abandi iyo batakurikiranwe n'abaganga bagende kwa muganga indwara ishobora guca iba indwara ikomeye cyane hanyuma bya biherehere kumbure zama ku mubiri bivamo amazi hakajamo kumbure iyindi migera no kwita amabakteri hanyuma agaca hajamo amashira ashobora kugira icyo twita mu gifaransa septicemi ikahava ikimuhitana iyi imigera rero imaze kuduga ikamugashika kumbure mu mahaha icyo twita pinemoni mu gifaransa naho nyuma ashobora kugira ikibazo cyo guhema no gupfa agapfa iyo yadoze mu mutwe mu bwonko yaviriye mu maraso naho nyine ni ikibazo nako ndavuga cingene ishobora gushika ku mu maso akagira uruhumyi cyane cyane ko abantu ikabira cyane ari abo bantu bafite ibindi bibazo by'amagara nk'abafite ama kanseri nk'abarwaye umugera wa sida cyangwa abafite izindi ndwara zikomeye zishobora gutuma uko umubiri wirwanira bigabanuka cyane ku rugero rwo hasi hanyuma iyi ndwara ije rero igashica gusongera iside abo bantu nibo bari muri iyi mirwi bya biharuro biri hagati ya bitatu na bitandatu ku ijana aho byagaragaye mu bihugu bimaze kugaragaramo imyaka myinshi nibo bahita bagahitanwa n'iyi ndwara
buri muntu biratandukanye urakoze cyane muganga reka tubandanye twakire uwundi Bigirimana amahoro cyane Bigirimana
amahoro
muraho neza
ego turashima ego ngiye cyangwa babuteye ari ikijyanye n'iyo ndwara y'ibihara bikomoka ku nkende mbona yuko amaleta yo muri ibihugu bigize akarere ka esafurika komyuniti mu bishyiramo ingufu kugira mu gukumira iyo ndwara kugira ngo ntirandagate mu karere kuko turabye ku mashusho y'abayirwaye tubonera ni indwara babiteye ubwoba cyane
ego twizere Bigirimana ko akamo kawe kumviswe n'abayobozi b'akarere urakoze cyane tubibutse ko turi kumwe na muganga Berkimas mu Burundi muganga Berkimas ariko aradufasha kumenya byinshi kuri indwara mu Burundi bita ibihara biva ku nkende mu Rwanda naho ubushita bw'inkende bwateye akarere k'ibiyaga binini cyane cyane muri Congo mu Rwanda no mu Burundi tumira mate turagaruka mu kanya muganga bandane tubwira byinshi kumbura yatubwira n'impanuro kumbura iyo abantu bofata kubijyanye n'imfungugwa n'ibindi bintu byinshi bashobora gukora kugira ngo bashobore kwigwanira birinde iyi ndwara
Komba taxi yanjye
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
komba taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
la benevolence ya rola
Radio Ijwi ry'Amerika muri muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga y'umunsi ni yerekeye amagara y'abantu ni mu gihe mu karere k'ibiyaga binini hariko haribonekeza ikiza c'ibihara biva ku nkende canke icyo bita ubushita bw'inkende canke monkeypox mu cyongereza abatari bake rero barafite amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ndwara ikarira cyane urukoba kandi ikandukira cyane itarakwiragira mu kibano nije tuko turaganira mu kiganiro muri sanga muri aka kanya turiko turagerageza kumenya byinshi by'iyi ndwara ingene umuntu ashobora kuyirinda ibimenyetso byayo n'ibindi byinshi kugira ngo abantu bashobore kuyimenya kuko turumva ko benshi mu karere batarayitahura batarayimenya neza muganga Bekimase Ntibuwayo akorera mu mavuriro ya leta mu gihugu cy'u Burundi no mu yabigenga ariko aradufasha kuri iki kibazo muganga Bekimase Ntibuwayo tugaruke tumve kumbure hoba hariho imfungugwa zishobora gufasha umubiri kwigwanira indwara nkizi ushobora kuduhanura muganga
tacyari kabazo novuga yuko nta mu byo gufungura mu bisanzwe twazi ko bidufasha cyane gukingira umubiri n'umuntu aronka indya zikwiye indya zirimwo ibikwiye zirimwo ndemamubiri zirimwo ntanganguvu zirimwo sanganyamugaburo irya migwe yose y'indya izo dufungura ushobora kubironka ibyo byose aba afise ariko arakuza ingene umubiri wigwanira mugabo ubundi bwobwo ntacu umuntu yovuga ati genda ufungure iki kizogukingira kurwara iyo ndwara keretse ko abantu bafungura inyama ibikoko biva mu ishyamba bakwiye kwitondera mu guteka bakabiteka bigasha neza ntiba bidahiye kuko ibikoko nabyo birashobora kwanduzanya hanyuma ugasanga umuntu ariye izo nyama igikoko canduye akahejeje kandura uwo mugero
muganga hari ikintu dukunze kumva cane ku ndwara za mvuba z'uko ata kintu umuntu yofungura ata kintu umuntu yokoresha mu bihu kama twahora dukoresha kera muri kahise turazi ko basogokuru n'abasogokuruza banywa ibintu canke bakagira ibintu bikabafasha mbenga ko bari kubera indwara z'ubu zidatahuritse zikaze cyane canke n'uko kenshi mu buvuzi haba hataraba ubushakashatsi kugira ngo mushobore kuba aribwo mukorera ko bigenda gute ko atamfungurwa zishobora gufasha indwara z'ubu muri iki gihe
sinobisiguru kuko ibyo mfungwa bidafasha ibyo umuntu ajya biramufasha ndetse nariko ndavuga ko umuntu aronse iyo migwe yose y'imfungurwa afungura bishobora kumufasha kwikingira impuzwe indwara izo arizo zose ariko icyo ntagomba kongeramo ni ukubwira abantu ngo niwanwa ibi niwagiri niwagiri imigigwa iyi bizotuma utagwara uba uriko urihenda cyane kumbure ngira ngo abavuza imiti kama y'ubuvuzi bw'ikirundi barashobora kuba bafise icyo babivuga ko ariko jewe nk'umuganga yize ibitsa na medicine moderne biragoye ko nubwira abantu ati genda gufungura ibi ngabura ibi tubafasha tubabuze kurwara indwara kanaka nicyo nagomba kwinjiramo kandi nibaza ko tuhava gihuza abantu bigatuma kukingira yibaza ko yikingiye kubera yariye cyangwa yanyoye ikintu bamurangiye mu bijyanye n'ibiterwa kama tuba dusanganywa dufite
hanyuma ku miti kumbure iboneka cyane ku mafarumasi mu mavuriro ubu unyereka arakoreshwa batubyeyi ko hari imiti yo gushira ku ruhu yo bari nk'iyihe ubu muri ko murahanura abantu gukoresha kumbure yaba ari iyo gukaraba yo kwiyoga yo bihari isanzwe umuntu ashobora kwandikirwa akaruha kuri farumasi cyangwa yobanza
ihari ijanye n'ingene umuntu yikingira
dukoresha mu kwirinda kwandura mu mafarmasi cyangwa ku mavuriro irahari abagwayi cyangwa abafise ibibazo bwo kwitura amavuriro cyangwa amafarmasi abegereye kuko sino cyangwa ngo ntange liste ngo uraca ugenda ugura ibi bizogira bizogufasha no bandi ko ndabahenda abantu ngo bahave bareka kuja baritura amavuriro bafate ingingo zo kwivurira iwabo byiza bwo kwitura amavuriro bakitura amafarmasi arabukeneye antiseptike yo gukaraba cyangwa isabune yo gukaraba izazobironka mugabo ari urwaye kuvuga ko azo umuti bamanike wo gusiga cyangwa wo koza ibyo bihere abuha awandikirwa n'umuganga arabire ingene abameze kuko bose ntibo bafise bimwe kandi bakenera bimwe
ego cyane twizere ko akamo kanyu n'abanywanyi bariko barakumva abatwumva kuko nibyo koko muganga niwe akwiye kugupima akakubwira iti iyi ndwara ni iyi iyi ndwara si iyi ego tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi turafise Eugene amahoro cyane ego turaho namwe
Ibere kuvuga ngo ikibazo nawe ni kuri andi hara y'igihe bayita monkeypox. Nawe yari indwara mbi cyane kuko ko ndabonye ite kuzindaga mu mubiri wose aza zibizimba. Bityo rero nkaba ni abaturage batuye mu gace k'ibirwa bigari ko bafite ingamba zikarike mu rwego rwo gukumira iyi ndwara kuko yamutiye ndema yakira nka covid 19 cyangwa ari indwara yabuze abantu bahuye bagize bati urumva byinshi kuri ibyo nkaba nashishikariza buri muntu wese kuba kubanda so mu gihugu cyo muri kongo buri wese ndagira ko hari uruhare kugira ngo ikora kugira ngo iyo ndwara rwose ikumirwe hakiri kare
urakoze cyane Eugene guhamagarira abenegihugu uguhagurukira cyane cyane kugatwe kabo guhagurukira iyi ndwara kugira ngo bashobore kwituza ndakeka yari yavuze nawe nyine yavuze ati izindi ndwara nazo nyine twarazigwanyije birakunda ni nayo nyine birashobora gukunda urakoze hama muganga tugarutse kuri ingora nyine ndakeka bari bavuze yuko ishobora gukira mbega ikiraho mu kiringo nka kingahe iyo umuntu ayigwaye akaguma mu nzu akareka kuja aruhande y'abandi akirinda kuyandukiza abandi akaguma mu kibanza ca wenyine yogereranya ko yifashe neza akivura nkuko mumuhanuye ni nk'ikintu kingana gute ashobora kwitega ko yuba yaronse mitende cyangwa yakize
oya ntihagire uguma muhira ufise ikimenyetso wose wese agende kwa muganga navuze ko umuntu natora nk'umuti ariko ashobora kumara hagati y'indwi zibiri n'indwi zitatu afise ibimenyetso hanyuma niho aheza akagaragara yuko asa n'uwakize iyo ndwara hagati y'indwi zibiri n'indwi zitatu
ego amaze kuronka ubufasha bwanyu akaronka imiti ego birashoboka yuko ashobora gukira urakoze cyane muganga birumvikana rero yuko mu buvuzi haba mu bitaro bya leta no mu bitaro by'abigenga muriko muragerageza ibishobotse byose kugira ngo mushobore gukingira iyi ndwara mbega muri iki gihe ababitura ku ndwara zisanzwe zindi z'uruhu z'urukoba hoho zoba ziriko ziragabanuka muri iki gihe cyangwa nazo nyine zirafise umurindi ziriko muri iki gihe
indwara zindi zo ku rukoba tuvuga ko ziriko ziragabanuka kuko abivuza babandanya baza kwivuza ariko kandi ntawavuga ko bariko baragabanuka kuko tubandanya tubakira nubwo umuntu atoshobora kusasubira inyuma akaramarojisita akavuga ati agako akagereranya n'abahora baza mu minsi ya heriki kitwa itaratangura kuvugwa nibaza ko ibiharuro bidatandukanye cyane izindi ndwara zirahari kandi abagwayi abivuza bandanya bivuza kandi dutera akamo ko n'undi wese afise ikintu ikibazo nimba ari kimenyetso cyarico cyose abonye ku mubiri wewe yoheza akitura abaganga kuko birashoboka ko bitabiragaragara ngo cyerekane neza indwara afise ariko ashikiye umuganga yabinonosoye agaheza agaca amufasha kumenya indwara yariyo no kumuvura karongo ubuvuzi akeneye bumufasha
ababagana akenshi indwara zo ku ruhu bariko barasaba ubufasha n'inkizihe zigihari muri iki gihe
izi ndwara zirahari hari abagira indwara mvuga mu gifaransa z'ama allergy abagira ama allergy abagira izindi ndwara zo kurukoba zindi nk'izizazo na canke mu gifaransa mu kirundi biragorana gusigura marpes abagira indwara twita ama psoriasis abantu bagenda bapfunguka ku mubiri ni byinshi hari n'izindi ndwara z'amamikoze indwara zitare ni nyinshi zigaragara abantu bategerezwa kuza kwivuza babonye izo menyezo
muganga urakoze cyane kumbure utubwira aho abantu bashaka kukwitura cyangwa iya kanyemero bashaka kukuronka ko ukabafasha muganga Berkimase ni he wayo mu gihugu cy'u Burundi
Gojo nsanzwe ndi muganga avura indwara zo kurukoba ndakorera ku bitaro byitiriwe umwami Muganwa Rodoviko Rwagasore Clinique Prince de Rwagasore ngaha mu gisagara ca Bujumbura ngakorera no ku bitaro byitiriwe ikiyaga Tanganyika Tanganyika Hospital ngakorera kandi no ku ivuriro ryitiriwe Maison Medicale riri mu Bwiza akanimero bashobora kuntora ko ni nimero ni 79 599 859 857 reka nsubiremo aka kanimero ya 79 599 859 857
yego cyane muramwumvise rero ni muganga Berkimase Ntihebuwayo akorera mu mavuriro atandukanye ya leta n'ayigenga mu gisagara ca Bujumbura ashobora kubafasha mugize akabazo k'indwara zo ku ruhu ku rukoba cyane cyane muri iki gihe ariko haravugwa iki kiza cy'ibihara by'inkende cyangwa bikomoka ku nkende ubushita bw'inkende monkey pox kugira ngo bashobore kubafasha babyara yuko ariyo cyangwa atariyo muyirinde muyinde no kuyandukiza n'abandi rero arakoze cyane muganga kubona yafashe kano kanya ko kuganira natwe ntibiba bisanzwe kugira umuganga afate isaha yose ngo atuganirize biba ari ibintu by'agaciro murakoze cyane turabashimiye
ndabashimiye nanje kuba mwantumiye kugira ngo tuganire ku byerekeye kino kiza
ndashimiye rero n'abaterereye mu kiganiro bashikirije ibibazo n'ibyiyumviro byadutumye tumenya byinshi ku muganga yashoboye kudufashisha reka nshimire n'abari mu buhinga bw'ibyuma nagiye ataha yamfashije ibindi biganiro murashobora kubironka kuri site yacu ya internet ni radio yacu VOA radio yacu VOA mushobora kuronka ibiganiro bindi muri isanga n'andi makuru ya radio ijwi rya Amerika site yacu ndayibibutse ni wezitatu@ radio yacu voa@.com turi no kuri Facebook na Instagram na X naho nyene murashobora kuronka amakuru yacu kuri micro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabifuriza amagara meza
kukendo Dusangiri jambo ya hushe beshi